Ziko banyanka.
Alphonse Kubwimana niwe muhinga w'ivyuma turasubiye kugushimira wewe wahisemmo radio isanganiro kaze murano makuru agizwe n'inkuru nkuru zikurikira ubuzima buzimbye n'agashahara katisununuye ni bimwe mu biriko biratuma bigisha benshi bahe bakazi bakaja mu bindi bihugu canke mu bindi bisata bivugwa n'icegera c'urongo runani impuzo amasendika bigisha concessiona inyuma yaho vyibonekereje ko mu ntara zimwe zimwe z'igihugu abigisha bahevye akazi ku bwinshi mu makomine ane kuri atanu yaragize intara y'Indero ya Rumonge ya kera abigisha 34 abakaba ari bo bahagaritse kwigisha bamwe bagenywe mu mabanga y'intwaro mu ntunganyo nshasha y'igihugu abandi barataye akazi nk'uko biri mu cegeranyo ufata kibanza abashingwa manza b'umenyesha makuru wa La Nova Sandra Muhoza tamenyesha ko batangajwe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yo kugumiza Sandra Muhoza mu ibohero bishikirizwa na Maître Rémi Sabimana ari mu bamuburanira nayo ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme rirabazwa no kubona amafaranga abafasha Uburundi mu iterambere batanga ngo akoreshwe imigambi adakoreshwa Faustin Ndikumana rirongoye avuga ko ibiturire no gutanga akazi hisunzwe imigambwe no kunakamwana wa mama arivyo bituma ayo mafaranga adakoreshwa asangwe ikaze muri ano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyahere mu gisata cindera bigisha 34 nibo bahagaritse kwigisha bamwe bagenywe mu mabanga y'intwaro mu ntunganyo nshasha y'igihugu abandi barataye akazi nk'uko biri mu cegeranyo mfata kibanza ku makomine ane kuri atanu yaragize intara y'Indero ya Rumonge ya kera abayobozi b'amashure batakaje abigisha basaba kwabo bagiye busubirizwa mu maguru masha ni mu gihe bavuga ko babaye barikora ku bakorera bushake kugira ivyigwa ntibihagarare n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako
nkuko biboneka mu ico cegeranyo co mu bwahoze ari ubuyobozi bw'Indero mu ntara ya Rumonge hampande y'abakukurutse n'abitavye Imana abigisha 15 baherutse kugenwa mu bibanza bitandukanye mu mazone n'amakomine mu ndinganizo nshasha y'intwaro mu Burundi abandi 19 barahevye kwigisha muri uyu mwaka w'ishure turimwo bamwe baronsa haragashahara kisununuye mu Burundi abandi nabo baja kuronderera mu bindi bihugu aho boronka agahembo kisununuye nk'uko bamwe mu bigisha bakiri ku kazi mu Rumonge babivuga ku mashure abo bigisha bapfuye ko ivyigwa vyarahungabanye biba ngombwa ko bikora ku bakorera bushake hamwe ahandi naho bagabanganiriza abasigaye amasaha y'abagiye ugasanga umwigisha ararenza amasaha 28 ku ndwi naho abo bayobozi barabwa n'ico kibazo bahera mu gusaba ko gusubiriza abo bigisha bagiye byo kwihutirwa kugira ngo abakorera bushake ntibabandanye n'umuzigo kuri bo gusubiriza abo bagiye rero ngo bikaba biri ko biratunganywa nk'uko mu gisata cy'Indero mu Rumonge babivuga basaba ariko ko abayobozi bokora icy'amategeko abasaba muri mwe n'ivyo bihe kugira ngo kuronka abasubirira abo bigisha bagiye byorohe amakuru ava mu gisata cy'Indero mu Rumonge avuga ko hari n'abigisha badatomora igitigiri bakirindiriye gusa ko boronka uruhusha ko barekuriwe kwigira mu byabo mise en disponibilité ngo nabo bagende Jean Pierre Misago mu Rumonge radio isanganiro
Jean Pierre Misago tugushimire ubuzima buzimbye n'agashahara katisununuye ni bimwe mu biriko biratuma bigisha benshi bahe bakazi bakaja mu bindi bihugu canke mu bindi bisata bivugwa n'icegera c'urongoye runani impuzo amasendika bigisha concessiona inyuma yaho vyibonekeje ko mu ntara zimwe zimwe abigisha bahevye akazi ku bwinshi Emmanuel Mashandari asigura ko iryo genda ry'abigisha rigira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abanyeshure agasaba leta kongereza agashahara bigisha no gutorera umuti kibazo cititukaje agaciro kifaranga y'u Burundi tumukurikire
muri iminsi haribonekeza cyane abigisha bariko baratakaze baje kurondera ubuzima ahandi ahubwo ambere twofata abigisha ba bari bari ku kivi mugaho no munsi hijya no hino mashuri kumva yuko bagiye mu bihugu haragiye mu zaburaya umurindi waragumisete wari washushe mugaho wari bagabanutse mugaho murindi wundi wasubiye kwibonekeza abigisha bagenda mu bihugu bya Arabu za Dubai za Oman abo rero iyo tuyotatohoza turumva yuko bagenda kubera bavuga bati hariya ubuzima buragendeka ibiterwa niki biterwa nuko turabye uno munsi mushahara umukozi wa leta umushahara muto cyane gose utakimufasha kugira ngo ashe gutunga umuryango kumaze kugira cyane abora ati yewe nta muryango uzoshabura ano kugira ati nzukuba kugwiwe ndabye ngene uje kugifasha agashara mu mise twa kwavuta yuko kasa nahagire kisununure igihe twagira ibiganiro na leta mugabo kubera ifaranga y'igihugu yacye ritagaciro utwo twose twari twarose kose twaciye dukoroka bagashavuga ati rero twoja hariya kubera ko bahembwa murage amafaranga mva makungu afite agaciro abandi nabo murabona muri iyi minsi haribonekeje yuko habaye kenera abakozi benshi cyane cyane mu ntwara aha rero ayo abigisha baci bagenda babatwara kujya gutwara mu mazone kujya gucika abahanuzi ba bamustaneri dusanga rero gitigiri cyatubanze cyane bose mu mashuri kwa twiga turasemera yuko ti leta nigira kigoro ishobore guhakazi abigisha umwaka leta yatanze igitigiri cy'abigisha ibihumbi bibiri mugabo urumva igitigiri cyatanzwe abigisha bagenda bataragera ubu rero taki hajeso akore ikindi kinogo icyo rero ni ngorane nini cyane gose aho usanga amashuri yarakenya bigisha yabyo abagisha abandi batanu hagiye batatu usanga akazi gahagaze iyo kiki ngorane ikomeye cyane gose iyi ngorane ikomeye tubadacetse ni kumenya kuko ikugira igihugu itera imbere niho iki kintu cyabwenge mugize cyabwenge rero zibaratuti aha turi ubuzima bwatunaniye ikatwirukange hariya turabaho twoshobora kwisondanura bice bituma dusanga bwa bumenyi kwashaka ko cyagutera ko butera imbere buce bwenda kandi turaze umurindi bariko ushitse ahamagara ubundi narumvise ishyo ngahe bijumbura narumvise hagiye abari mundwi abantu mindwi harimo abashika bane bagiye hanze abandi birongeye ubuzi mu bindi bisata aho babona yuko bobahemba neza
muri cyo gisata kandi cy'indero sindika herukiyemo abakozi ba kaminuza nderabigisha INES isaba inzego za leta kubamenyeshaho ikibazo kijanye n'ibyo gutunganirizwa imishahara bita politique salariale kigeze mu nama ya bose yo kuri uyu wa gatatu Albert Nyamwana asanzwe arongoye urwego ruhurikiyemo abigisha b'iyo kaminuza akaba yamenyesheje ko kuva mu mwaka wa 2015 abakozi bagumye barindiriye ku imishahara yo kwisununura ariko bikaba bitarakunda Albert Nyamwana yongera ko kubagiye kwandikira ikete urwego rw'umukuru w'igihugu
muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 byari byaravuzwe inshuro nyinshi cyane gose yuko abakozi b'amakaminuza co kimwe n'abandi bakozi bo muri bitwita paritatique nabo politique y'imishahara ya leta izoshobora kuja mu ngiro abakozi bo muri kaminuza yacu kuva mu 2015 baguma barindiranye igishika yuko imishahara yabo yo kwisununura ariko nubwo hitwa yuko habaye degel de blocage abakozi bo mu kaminuza barafise ikibazo cuko imishahara bahembwa imishahara ingaha muri kaminuza isuzuguritse cyane gose nubwo turi muri trimestre igira kabiri yani budgetaire nta nkuru nimwe dufise ijanye niki cy'ukubohora imishahara y'abakozi ingaha muri kaminuza ivyo navyo bikaba bifise ingaruka nyinshi cyane gose ndetse ivyuko kubaho bisigaye bigoye no kugira ngo abakozi ngaha babandanye bakora akazi ni kibazo uravye abagenda ingene bangana uravye mbere ningene bisigaye bigoye kuri kaminuza yacu kuronka abigisha bashasha kuronka abakozi bashasha kuko ubu no munsi abigisha bigisha muri secondaire iyo baje gukora ngaha basanga umushahara wabo bahembwa wagabanutse ivyo rero abantu benshi ntavyo bazi ni umuzigo ukomeye cyane gose kubigisha bo ngaha muri kaminuza ku bakozi bo ngaha muri kaminuza kuko nubwo umushahara wabo ari ntica ntikize igikorwa bajejwe babwiza kugikora n'umutima mwiza kandi ukeye turasavye rero yuko inzego za leta zotubwira iki kibazo aho zigejeje kugikemura kubitwerekeye inama ya bose yadusavye yuko twandikira urwego rw'umukuru w'igihugu kugira ngo dusabe yuko iyi mishahara ibohogo.
Isanganiro inama isumba ingimba.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungana abashingwa manza b'umunyesha makuru wa La Nova Sandra Muhoza bamenyesha ko batangajwe n'ingingo ya Sentare Nkuru y'Igihugu ya Ngozi yo kugumiza Sandra Muhoza mu ibohero bishikirizwa na Maître Remy Nsabimana ari mu bamuburanira avuga ko bari bagerageje kwerekana ko yurekurwa kubera ifungwa ryiwe ririmo tunenge tutari duke gutyo akavuga ko biteguriye kunguruza urwo rubanza muri Sentare subira nk'imanza ya Ngozi kuvyerekeye ico cuko yobura na yidegenza ni nkuru tubaza Apolinaire Muzagara.
Nkuko bashikirizwa n'umushingwa manza Remy Nsabimana ima yo kwerekana utunenge turi mu ifungwa rya Sandra Muhoza ngo bari biteze ko Sentare Nkuru y'Igihugu ya Ngozi irekura umenyesha makuru akabona yidegembye ari naco gituma avuga ko bakiriye nabi iyo ngingo yo kugumiza Sandra Muhoza mu munyororo.
Twavyakiranye agahinda kenshi twavyakiranye umubabaro kuko twari twiteze neza yuko ategerezwa gutezurirwa akaburana yidegembye kugira mu idoni doza twerekane yuko atana urubanza ngaha ruhari kuko nta matohoza ikagirwa ko afunzwe hatisunzwe amategeko. Twarabona ko Sentare Nkuru y'Igihugu ya Ngozi ishiye kubitahura hisunzwe ingingo y'ijana na 56 y'igitabo c'amategeko agenga imanza y'ivyaha zitohozwa no kuzicibwa ese zirashirwa no mu ngiro. Twarabona ko Sentare ishiye mu ngiro narijya iyo ngingo itubwira yuko igihe habaye gushingisha urubanza ibijanye n'ipfungwa bitakurikijwe neza ngo amategeko yisungwe acavuga bati umucamanza aca kuri uwo muntu atagisabwe.
Umushingwa manza Remy Nsabimana akavuga ko icyihutirwa atari ukuja mu ido n'ido ry'urubanza ahubwo ari ukunguruza kuri ico cyo kuburana ayidegembye.
Turabona ko bigoye kugira ngo twihute kuja mu ido n'ido iyo ngingo y'umwidegembye wiwe itungurujwe kugira ngo yidegembye kuko n'amategeko rero tugatukifuza yuko fuwatu abatwunguruza iyo ngingo misa ntese wanyumanza ya Ngozi kugira ngo tubone yuko hoho bwo kubahiriza ayo mategeko ashiye kwidegembya.
Sandra Muhoza aramaze umwaka n'igice urenga afunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'hagati mu gihugu no kubigwanko rufatiye ikumoko. Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro.
Apolinaire Muzagara tugushimira mu gisata cy'ubutunzi nahishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme rirabazwa no kubona amafaranga abafasha Burundi mu iterambere batanga ngo akoreshwe imigambi adakoreshwa. Faustin Dikumana arirongo yavuga ko ibiturire no gutanga akazi hisunzwe imigambwe na kamwana wa mama arivyo bituma ayo mafaranga adakoreshwa kuko atabumenyi buhagije abatwara iyo migambi baba bafise. Ni nyuma yaho habonetse ko amafaranga atangwa n'amashirahamwe afasha Burundi mu iterambere nk'ibanki isi yose yakoreshejwe ku rugero rwa 20%. Uwarongoye parseme akabona ko hakwiye gutangwa ibibazo ku baba bahawe ibikorwa byanse bakikura no ku banyamahanga babishoboye. Kurikira Faustin Kumana.
Ibyo byuko amafaranga atangwa ku gihugu cy'u Burundi ntakoreshwe si byubu kuva nziya za CSRP zikibaho. Muri buka tuja i Geneve kurondera amafaranga yo gushyira mu ngiro umugambi wa CSRP akabye urwanya ubukene. Ayo mafaranga yari yemewe nta 20% ashoboye kuboneka. Iyo habaye ikintu bita financement ya Fred amahera atangwa n'umwe bwa Buraya ibindi bihugu wasanga bigeze ku mugambi wa gatandatu w'indwi twe ugasanga turacyari nko ku wa kabiri. Hari icyitwa Fonds Mondial ishatanga amahera yo kurwanya malaria na sida kwa kundi nyine. Mahera barigeze kuba kuyakura muri leta y'undi bayajana ahandi ngo ace muri Pinida ce kutizera ingene abantu batunganya imigambi bade ni kwa kundi hanyuma barara busanga ariko bagace banki mondi n'ibindi bindi amafaranga bangana buki mu miliyaridi n'ibiki akananirana ako nakagesu kamaze kujaho kamaze imyaka n'umushikira nganje wa mbere yahora indira ko buca yarabivutse cyagiye ataca bihinduye ko aho rero ema proje niyo yazana yama niyo bakayemabarabara ema baraje izo zagije muri bwe zimazina kafi mirongo ibiri zikumanduka hakubera guce ibijanye n'uburimi n'ubworozi hose niho bi amagara y'abantu usanga amaproje gufasha muri ibi ukiba tutibagiye amafaranga y'agaciro ayo maproje aheza akazanira igihugu mu zinengere tuya Kenya ingorane ikibitera ni igi giturire n'abantu bamaze gukwica bita clientelisme muri nomination abashe gutwara ayo maproje ugasanga n'abantu bashize ngo nabarabaparenye ngo bakome mu mugambe ngo nabadenyero ngo nikivwe amafaranga ngo nje nagusaba ico kibanza ngurumva ngo haruturuzozurambi buzozurambi ugasanga uwo bahashize bamuraba bose ngo zana ntibashire umuntu abishoboye kira noneho nibanye nkuru y'isi yose aregeze ugice bita isuzuma bita CPIA iraba ubushobozi bw'inzego za leta mu gutunganya amahera ubundi rwose amanota ari hasi cyane uravye ibindi bihugu inyishu nuko twemera yuko ibi byimfashe zibanye nkuru zose turacabikeneye tubirondire byinjire ifashe igihugu izo miliyari dibagutereka imbere ntuzikoreshe ukaraba igitoro amazi byo turi mwubu amatara za internet tubi ikigira kabini gesture access y'irebezi ruta kuri abantu babishoboye ubaragaza aho bashaka gukoresha ibibazo ahari ushobora kuti buze kuja gutwara ipuja banki ndo bagira concours guhayanwa umuntu abishoboye na CV bishobora cyo kuza n'umunyamahanga kaza akabikora kuko uwo murundi mushaka guhakazi agatuma miliyoni 10 z'abarundi zihwera zibura igitoro zibura iki ngo haya kazi umurundi ariko ari cha project ije mu ngi kufata no mesure etranje agakira miliyoni nyinshi umurundi umwe twari karatwibura ngo ashaka akazi atabishoboye iyo ngino nihinduka igihugu cyo kiragenda hanyuma na CP yare bayisubiremo
mu byigo byakozwe byerekanye ko abakenyezi barenga ibice 80% arabarimye mu Burundi ivyo rero ngo bisigura ko hari bo bategezwe gufata ya mbere mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe biciye mu kurima bubahirije ibidukikije nko muri quartier mugirigiri iri muri zone mutimbuzi yahoze ari maramvya hari abakenyezi babitahuye FMI na mavukiro umurimye w'ibitegwa mbumbarugo muri iyo zone avuga ko bafise n'ubuhinga bwo kwegeranya no kurunda ibyatsi kiringo kanaka kugira bizohave bivamo umwavu w'ikirundi utumisi ugira kanovera
kugira naho twimbure dushobora gutera imbuto zitandukanye kugira hamwe hagize ibipfa turonke n'ibisigara bifashe umuryango dutangura gutera imyumbati imvura ibandanizigwa nkurana ko nkuba ari mu kwicumi cha tubandanya dutera imyumbati hama dugaca dukurikiza ibigori hama munyuma kaca dushiramo ibiharage ni inkore turazishirayo bivanye n'ukuntu ikintu cyacu cyose mu kugitera tugihe umwanya wacu
Claudine Akizimana ubundi murimyo muri iyo zone ya Mutimbuzi asanzwe arima umuceri arashima ko kuva atangwe gukurikiza inyigisho yahawe zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rikunze konona ibitegwa bigatuma haba inzara atigeze abura umwimbo nk'uko vyibonekeje mu myaka yahera akirima adaciye imikobeko
twebwe turiko turarima batwigishije ugaca imikobeko kugira ngo amazi atera aronka inzira acamo kare byaca bitwaga utaramenya ubwo buhinga
Paul Nahimana umurimyi w'umugabo nawe avuga ko nubwo nabagabo batosigara inyuma mu kurima bakingiye canke bubahirije ibidukikije abakenyezi bategezwa gufata ya mbere ariko kandi bakanafashwa muri urugo rugamba kuneza urugo n'igihugu hambavu y'ivyo bishikirizwa nabo barimyi ubujejwe uburimyi muri iyo zone Odette Ndayizeye aremeza ko kuva batanguye gutanga inyigisho ku barimyi cancane bagezwe hanini n'abakenyezi habonetse impinduka aho ngo nk'ibigori mu myaka ibiri heze muri iyo zone bashoye toni 35 mu kigo anagesa kare zitahora zishika
batera ibitegwa bidashobora kononisi bitanononeranira ubuzima bwavyo nk'akarorero nk'imyumbati n'ibigori akenshi iyo wateye ku rugero rutari rwiza imyumbati haragera igihe gacarya ibigori niko wo kubitandukanya nk'ubu imvura itasuye muri aya mezi baratera imyumbati hanyuma baca batera ibigori kuko imyumbati izogera gukura ibigori navyo bitarakura aho bariko barakora uko ibitegwa bimwe birashobora kuvomerera ibindi aho baba bariko bagwana n'ihindagurika ry'ibihe gukingira ibidukikije naho nk'ahantu hatega amazi baraca imiserege ikuramwo ayo mazi hari budutumba baraca imikobeko bagaca baterako n'ivyatsi bashobora kugaburira ibitungo k'umurimyi burimye bugendana n'ubworozi
Bernadette Akizimana yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira no gukingira ibidukikije adashimangira ko kugira umukenyezi agire uruhara nyago baba mu bambere baronswe inyigisho zijanye no gukingira ibidukikije mu byo bakora byose ngo kuko iyo habaye ihindagurika ry'ibihe imirimo itwawe mu gihe cy'imvura imvura nyinshi ari bo ba mbere bakogwa ko ngo huko ari nabo basanzwe bajejwe kurondera ifungurwa mu muryango
urabona byose ko biva mu mategeko hoja hitegeko rivuga ko umuntu wese ari ko arigisha ategerezwa kuraba abakenyezi yigishije ingene bangana n'abagabo yigishije n'abakiri bato yigishije iryo tegeko rikabaho umuntu wese agira ati ndiko ntegura inyigisho akacaraba mbiga nzoba ndazihaye bande
ivyo bakaba babishikirije mu gihe burigerekerezo gya 15 ukwezi kw'icumi ari umunsi mpuza makungu hari umukenyezi mwirimizi no mwaka wa 2025 icivugo akaba ari umukenyezi mwirimizi no gukingira ibidukikije
vugunde meshi
Uguharanira byicaro vya politike biri mu bituma habaho gukoresha imvugo zitajana n'ingiro kubarongo yabandi bemera ibyo badashitsa bivugwa na bamwe mu batwara imigambwe abo nabo bakabona ko abanyepolitike bakwiye kwirinda iyo mvugo bakaba nyabona abagabo b'ukuri baraba kazoza k'igihugu bakanirimbura kugira ngo bashobore gukosora ahagoramye ivyo ngo vyofasha kw'abantu badataka zicizere bari bafise kubatware bikabarinda gukora ibitabereye kubera umwiheburo nk'uko bisigurwa na Emmanuel Ndikumana umuhinga mu bijanye n'uburongozi inkuru tubaza Francine Ndokubwayo
Kumbure mungu nungu zanga, ubuzima bwo kubaho abantu babuzeye mu bintu bimwe bimwe.
Gabriele banze witonde n'umukuru w'umugambwe ya PDR akaba ari umwe mu banyepolitike tuganira avuga ko ibyicaro vya politike n'imico yagira atituka biri mu bituma habaho gukoresha imvugo zitajana n'ingiro kubari imbere y'abandi.
Kubera imico yagiye atituka hama hakaba n'ibibazo by'intambara byabaye mu gihugu benshi twarataye imico n'imigenzo Kumbure mungu nungu zanga, ubuzima bwo kubaho abantu babuzeye mu bintu bimwe bimwe, usanga aravuga ati "Imunaciye hajya sinoshika." Murabona ko ari imigambi myinshi isezerana ibintu kabona ko atabitigira ibyo bariko baravuga, umuntu akava ngo nzokubaka amabarabara, ati "Mwe ni mwantu gusa nzoyubaka."
Bene izo mvugo ngo ziracanisha mwa abantu bakabura intombero bafata nk'uko Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Hadebo abishikiriza.
Abantu bagatakaza indongozi ugasanga barataye umwanya, bamaze guta umwanya ni hamwe usanga intama zimwe igiye hijya niko gucanisha mwa abantu bakabura intumbero baba bashise nk'impesa akabura ubaje imbere akaba kajagari baba babuze ruremesha no kuvuga ntibaba bakiri hamwe
ingaruka sizo gusa Emmanuel Ndikumana umuhinga mu bijanye n'uburongozi nawe akamenyesha ko biheza bikazana gutakaza icizere mu bantu bagaca barondera ukwigwanako
habaho gutakaza umwizero abantu batagira ivyiziki baca bigwanaho Uko gutakaza ivyizigiro gutera ubwoba. Bava bashika hantu wa mwene gihugu yatakaje ivyizero atangura kwidodomba. Iyo kwidodomba kubaye kwinshi bamwe badutwara, bamwe basezerana bakaca bisanga baze muri vya biti barimo. Nabonye baca bagira ubwoba. Baca batangwa no kubafata ngo bavuze nabo ubutegetsi ubutwarwa agira ubwoba. Ubutwara agira ubwoba. Iyo umuntu wese amaze kumva kugomba kwigenda ko akavuga ati umwe yansezeranira ntaca mariye mugo wabuze camarigwa afise umuryango ivyo agomba kuzigama amaze kubona ko agira gwe mu bana nk'imbeba ahava ko ivyo ashobora byose arondera kubakingira
yamara rero ngo hari ivyo kogwa kugira ibintu bihinduke abanyepolitike ngo bagendere ukuri bongere baze baririmbura
indongo zakwe kuba kwirimbura iyo mwirimbuye rero mucamenya ko mufise ibyo mugira gute mubazwa haca baryo bita kumenyesha abantu ati naho ibi byatugoye burya twagizikwa ibi naho byagoranye ibyo twa twateguye byagenze ku byagenze burya umunyagihugu aratahura mwanga cyase bare nabene gihugu nabo rero durikanure dukurikirana ibyacu
iyo umuntu yitoje akaba indongozi akamuhundara majwi nabwe umugabo w'ijunja n'ijambo kugira ngo agumane icyizere hanyuma rero ikintu gikomeye ku bantu b'abanyepolitike turatandukanya uharanira ibyo byicaro ahageze nibyo aratera imbere we n'umuryango wiwe mugabo nabe umunyepolitike w'ukuri arabe kazoza
umuhinga mu bijanye n'uburongozi nawe yongera ko ingendo yo guhanuza ikwiye kuranga abatwara abandi kuko ngo ifasha kw'igihugu cubakwa na bose
Nino ngaha makuru twa abateguriye aciye arangirira shimire mwese mwateza biri shimire na Alphonse Kugimana fashije kugira nshobore kuvuga mu nyumve kuri micro mari kumwe na Versailles ziko banyanka ayandi makuru n'ibindi biganiro birabandanya kuri radio Isanganiro.